Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Intambara zivugwa kuva mu mera z'ukwezi k'umunani hagati y'umuhari Rede Tabara n'igisirikare cy'u Burundi mu bice bitandukanye by'igihugu zatumye imiryango itari mike itizabo. Izo ngwano zikaba zarahitanye ubuzima bw'abantu, zikurikirwa n'ihagarikwa ry'abatari bake mu batavuga rumwe na leta cyo kimwe n'abakekwa gukorana nabo bateye. Uno munsi ahagiye haravugwa izo ntambara icuka co bacifashe gute, amategeko avuga iki kubijanye n'ikingigo ry'abanyagihugu mu bihe by'intambara. Inyishu ni muri kino kiganiro kwisoko cyo kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 9 gitugutu umwaka wa 2020 ikiganiro mugiye mushikirizwa na Jewe Bertrand ngenda kuri yo kazi
ashiza mezi ni mishamvu natora gatiro.
Mu gutangura kino kiganiro mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu aragaruka kuri izo ngwano zagiye ziraba hagati mu gihugu.
Abantu barenga 50 barapfuye mu mihingo yaranzwemo intambara zihuza umugwi w'abagwanyi Red Tabara n'abajejwe umutekano w'igihugu bafadikanije n'imbonera kure kuva itariki 23 z'ukwezi k'umunani uwo mwaka w'2020. Abahitanywe n'izo ntambara bakaba ari abasirikare, abapolisi, imbonera kure, abagwanyi ba Red Tabara hamwe n'abanyagihugu baba mu ntara zabereyemwo izo ntambara arizo Bujumbura, Rurale, Rumonge, Bururi, Bubanza, Mwaro, Kayanza na Muramvya. Buramatari w'intara ya Kayanza Remi Cishahayo yaragirije abagwanyi ko bica abanyagihugu umusozi Nyarumanga wa komine Matongo wari warayutewe kuwa 10 Nyakanga.
Inkozi z'ikibi zavuye mu kibira ishika kuri centre iri hafi ya santu bita Nyarumanga, amadirica abantu bashika batandatu, hanyuma zirasahura zibararatsanye n'abasirikare bari hafi iyo santre do sante ku buryo abantu rero baciye basubiye inyuma.
Muri icyo gihe umuvugizi w'igisirikare cy'umuhari Red Tabara Patrick Nahimana yavuze ko atabanyagihugu bica
gatise nta banyagihugu dushobora kujanderanya iyo intambara zabaye aho bita abanyagihugu kambere mbonera kure bakaza imbere bakazana nabo bagenda umutekano bumva ba leta igisirikare n'igipolisi abo bantu setrekere yuko ari milisi kandi milisi biri harumwe abo bantu asabasivili.
Uko biri kose abanyagihugu basanzwe bari mu bahitanywe n'izo ntambara mu micungararo imwimwe, abanyagihugu bakaba batakirara mu mihani wabo.
None muri kino gihe icuka cifashe gute mu banyagihugu baba mu ntara zaranzwemwo izo ntambara? Kurikira bamwe mu baganiriye na mugenzi wacu Thierry Bigirindavi wa Television Renaissance.
Kuva ha tangiye kuvugirwa imigwi igwana ya Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi, ni kuvuga nk'aha za mugwi Bukinanyana, Mugina, Mabayi, ni kuvuga abanyagihugu baho ntitugisinzira, banatuja ku Irondo. Ikindi kigira kabiri, urabona ko neza n'abategetsi akamwidegenzi bagifise, ubu mutegetsi kugira haze bashatse acungira n'ibimodoka byinshi, ukaraba ukabona ko ari nyine bafise ubwoba. Ubu nta muntu ashobora kuharara avuye ahandi hantu bashobora kumwita umugwanyi.
Ubu ino hari ubwoba burengeye, hari ubwoba bwinshi cyane kuko dufise ibihuha yuko aho bita mu gacimbiri kiganza hamuri zone Muramvya ngo hari inkoho 12, akaba ngo imbonera kure zavuye mu mihingo itandukanye ariho ziri ngo bazinyegeje mu mazu kugira ngo barindire sinyare bace birara mu banyagihugu batemera umugambi CNDD-FDD. Icyo bariko baratwagiriza ni uko bavuga ngo nitwe ngo twebwe ngo nitwe tubagaburira tukongera tukababika, n'ubu ngo niho bakiri ngo nitwe tubabika.
Amasoko hano nkino mu rugomba ko harabaza kurangura inzoga za rugomba bazijyana i Bujumbura, ubonye kugira imodoka ihaze irarindira mpaka kushika izoshike saa tanu, babanje kuraba nkino umutekano umeze.
Amategeko yo mu karere na mpuzamakungu aratomora neza ibijanye n'ikingigwa ry'abanyagihugu mu bihe by'ingwano, tubisigurirwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima.
Amategeko aratomoye kandi nyamategeko n'amasezerano mpuzamakungu u Burundi bwateye kigikumu yo mu 1948 twita Convention de Genève mu vyerekeye ingwano. Mu mategeko hari ibyo twita jus in libero na jus in berum, ni ibintu rero bivuga ingene abantu bakingigwa baravuga ingene bakengira umuntu atari karagwana abasivile abantu no vuga batari ko baragwana eka nabo bose bo babafashwe bari mu ntambara bamaze kuja mu minwe yabajejwe umutekano nibicwa rero ubu uri kuraraba ibintu biriko biraba umuntu arafatwa kagirizwa ko yoba korana n'abarobere bukeye bakamutora ikiziga aciwe umutwe n'ibintu biteye agahinda yaba abiyemereye ko bafashe ibigwanisho yaba ababagwanya ba leta ntibategerezwa kugwana batari ko bisunga ineza y'abasivile batari muri iyo ngwano abo bose amategeko ko abivuga nuko bazokwirikiranwa ni byinshi twabonye muri kahise kingwano zagiye zirabakwisi harabaye amasentare mu nyuma mwibuke ico bita tribunal d'Onirembere yabaye hamaze ko bingwano yisi yose ni henshi mwagiye murabona ibintu nk'ivyo biba hagacinga amasentare zaba za Kamboje muri za Sierra Leone rero nubu abo bose bazobibazwa amatoho zazoba barazwi agenda barabikora yegera ndakuyagire
umuco dawe n'umushingo amanza Gustave Niyonzima ni uci usozera ikiganiro cuno munsi muri yumviye ko mu bihe vy'ingwano abanyagihugu bategerezwa gukingirwa hisunzwe amategeko n'u Burundi bwateye ko igikumu tubahe rero isango ku gatandatu za mu kindi kiganiro nk'iki kuri miko bari kumwe na Bertrand ngenda kuri yo naho buta
Chari kiganiro kwisoko.